dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakoze ikiganiro dusangiye ijambo aho muri hose mudukurikira kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi. Ikiganiro dusangiye ijambo uyu munsi nda mikoro mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru akorera mu Rwanda.
Etienne Karekezi, urakoze kuduha akanya. Chote bagenzi na mwe tamuteza matwi iradio ijwi rya Amerika turabaramukije tubifuriza nikaze muri kino kiganiro dusangira ijambo kuri mikro muri kumwe na Pierre Claver niyo nkuru. Uyu munsi tuja gushimikira ku ruhara rw'abarundi baba mu makungu mu iterambere ry'igihugu cabibarutse. Raporo y'ibanki y'isi yose yerekana ko ku mwaka uheze abarundi baba hanze y'igihugu barenga gato 331,000. Barimwo abagiye kwiga, abakorera amashirahamwe mpuzamakungu, abagwizatunga batwaye imitahe mu bindi bihugu, abanyeshuri na bamwe mu mpunzi canke abimukira. Iyo raporo ivuga ko abo barundi bitwa abo muri diaspora barungika mu gihugu cabo amafaranga arenga gato 45,000,000 n'600,000 y'amadolari ya Amerika ku mwaka. Vyumvikana ko umwe arungika mu gihugu ciwe ayarenga gato amadolari 145. Iyo raporo yerekana ko umunyarwanda, umunyakenya canke umutanzania arungika inshuro zirenga 10 zayo ku mwaka. Ishirame jigenga Partenaire pour la paix et la prospérité rikorana n'igisata ca ONU kijejwe ubutunzi n'imibano mu gutanga intererano ico bita mu gifaransa statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Yashize habona naryo raporo yerekana ko iyo ntererano y'abarundi baba mu makungu idahagije. Andre Nikwigize, umuyobozi nshingwabikorwa w'iryo shirahamwe rifite icicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Nkuko mubizi ku isi hose, haba mu bihugu biteye imbere canke mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, uruhara rw'abimukira baba mu mahanga, imwe bavuga mu Gifaransa diaspora, ni runini. Ibihugu byinshi bifata abimukira bavyo nk'isoko y'ubutunzi, isoko ry'ubumenyi mu iterambere ry'ibihugu. Twiheje biharuro dufise mu mwaka w'2020 imfashanyo abimukira b'abarundi bari mu mahanga baterereye igihugu cabibarutse igera kuri 45,000,000 z'amadolari y'Abanyamerika. Turavye gitigiri c'abimukira b'abarundi ni ukuvuga ko buri mwimukira aba mu mahanga atanga amadolari angana n'145,000 buri mwaka. Twebwe tubona ko iyo mfashanyo ikiri ntoya cyane. Turabivuga twihweje ubushobozi bwabo bimukira. Turabivuga kandi turavye ukugena bimukira b'ibindi bihugu bifasha ibihugu byabo, haba muri kano karere cyangwa ahandi. Akarorero umwimukira wa Kenya aterera igihugu ciwe c'amavukiro amafaranga agera ku madorari 400,000 ku mwaka. Umuganda nawe aterera amadorari 1,800,000 ku mwaka. Umutanzania amadorari 1,300,000. Umunyagwana amadorari 600,000. Murumva rero ko umurundi atanga make gose. Ivyo bivuze iki? Ivyo bivuze yuko umurundi w'umwimukira ari mu mahanga arafasha niko umuryango wiwe wasigaye Burundi kugira bifashije mu vyerekeye ibifungurwa, mu vyerekeye indero y'abana, mu vyerekeye kwivuza, ariko ntibafasha igihugu cabo c'u Burundi mu ngorane z'iterambere gifise cane cane muri ibi bihe abarundi bakenye cane, muri ibi bihe abarundi bashonje, muri ibi bihe Burundi buriko busaba imfashanyo mu makungu. Itandukanirizo rero riri hagati y'Uburundi n'ibyo bihugu mvuze haruguru ni iri. Ibyo bihugu byashizeho politike zitomoye zo guha icicaro abimukira bavyo baba mu mahanga. mu buzima bw'igihugu eka mbere no mu migambi y'iterambere birabahanuza imigambi bakayikorana aho bimukira bagaterera uburyo bwo kurangura iyo migambi aho bikenewe ibihugu byabo bikabatumako kugira baze guhanura kwigisha muri za kaminuza kuvura mu bitaro abagwaye eka mbere no gukoresha ubuhinga bize mu mahanga n'ibindi ariko mu Burundi kuva kera abari ku butegetsi bamwe babona yuko abimukira b'abarundi baba mu mahanga batabashigikira ahubwo bakabita ko ari abanyapolitike batavuga rumwe na leta iri ku butegetsi abimukira b'abarundi baba mu mahanga bari mu migwi ibiri haraberekana ko bashigikiye leta iri ku butegetsi naho bababona ko hari ibintu bitagenda haba ibyerekeye intwaro ibereye haba gusahura itunga ry'igihugu haba mbere gukoresha nabi iryo tunga ariko bagaceceka hari n'undi mugwi rero w'abarundi bashikiriza ibyiyumviro byabo byo kugena ubutegetsi buriho bwoshiraho intwaro ibereye kuri bose bwoshiraho imigambi itomoye y'iterambere no kugwanya ubukene ingene boreka gutoteza abanyagihugu abo rero leta ibafata nk'abasi b'igihugu mbere ko bakorana n'abakoloni kugira basambure igihugu ariko rero igitangaje nuko iyo migwi uko ari ibiri nta numwe uterera leta mwirangurwa ry'imigambi yayo ntibaterera leta kuko batizeye ingene izo ntererano zokoreshwa ntibaterera leta kuko batagishwa inama ngo bagire icyo bavuga ku ntwaro ibereye canke ku iterambere ry'igihugu cabo ntibaterera leta kubera iyo leta babwira ko ari abasi b'igihugu ko bakorana n'abakoloni ko ari abamenja n'ibindi bidashimisha yaba abo babibwirwa canke n'igihugu
naho biruko urunani rw'abarundi baba mu makungu diaspora rwego ruvuga ko interano yabo ari ntangere mu iterambere ry'igihugu Jean Berke Masman irakiza n'icege yacutwara diaspora y'u Burundi uyu asanzwe ari nawe harongo igisata c'imigambi kuri mikoro yejwe rya America Manirakiza aragaruka ku migambi myinshi barangurira mu Burundi harimo kwitaho bantu nikora kubaka amashuri amavuriro n'ibindi
diaspora andundi irafise uruhara rukomeye mu iterambere ry'ubutunzi bw'i Burundi iyo tuvuze ubutunzi bw'igihugu umuntu ntiyoraba ahanini ku rwego rw'igihugu canke ngo arabe bimwe bita macroeconomy umuntu atangurira kubiraba mu ku rugero rw'imiryango imiryango mito mito ugiye kubiraba rero abarundi benshi baba hanze ni bafashije imiryango yabo ni bafashije imiryango bavuyemo kiye mu Burundi imiryango myinshi ifise abantu inchuti ziba hanze usanga ari imiryango ifise uburaro bwiza usanga ari imiryango iborohera kugira ngo barime bimbure baronke ibikoresho baronke abakozi baronke amase ugasanga barafise umwimbu umeze neza ugasanga barafise ingene barungika abana kwishura ugasanga abana barize iterambere rero mu miryango ni ikintu gikomeye mu iterambere ry'igihugu iyo rero niyo ntererano ya mbere jewe novuga yuko diaspora ifasha mu butunzi bw'igihugu hanyuma iyindi ntererano niyica mu mashira hamwe amwamwe y'abarundi baba hanze murazi yuko abarundi baba hanze bagiye barashinga mu bihugu barimwo amashyirahamwe atari amashyirahamwe atari make abahuza ayo mashyirahamwe rero usanga afite ibikorwa arangurira mu Burundi ibikorwa bitandukanye hari amashyirahamwe afasha mu cyerekeye indero hari amashyirahamwe afasha mu cyerekeye uburimyi hariho n'amashyirahamwe afasha muzerekeye ubuvuzi ugasanga hari ahantu hariho udusantre de sante amavuriro ibyo byose rero ugasanga ni ifashanyo diaspora iterera mu iterambere ry'igihugu hariho n'abandi washaka ku giti cyabo usanga n'abanyarwanda bafite ibikorwa abitandukanye barangurira mu ntara zitandukanye harabubatse nk'abubatse amazu kwakiriramo abantu amahoteli cyanke ibindi biko gusanga biri kubirateza imbere biteza imbere imitumba hanyuma hariho nabandi ba muri diaspora tuzi ba bagize imirwi y'imvukira mu ntara iyo mi izo mvukira rero usanga zifashanya imvukira ziba hanze ziri muri diaspora zirafashanya n'imvukira zo mu Burundi n'abacishije intwaro mu Burundi mu bikorwa bitandukanye nko mu byerekeye naho nyine indero nk'iyo habaye nk'ingorane ugasanga bayikoze kuri izo mvukira zirafashije ibikorwa bitari bike jewe hariho ibiharuro mparambona bavuga ngo ni ibiharuro byatanzwe na Banque Mondiale byerekana amafaranga diaspora irungika mu Burundi buri mwaka ugasanga bariko baragereranya n'ibindi bihugu bibanyi bakavuga yuko Burundi ari bwo diaspora ndundi ariyo itanga amafaranga make iyo vyoshoboka mugabo jewe ndavye izo statistiki batanga izo biharuro batanga cyenda bona yuko atari byo kubera ko amafaranga barundi ingere barundi amafaranga bayacisha mu nzira zitandukanye kuko Banque Mondiale igiye kugira izo biharuro gutohoza ibyo biharuro baraba gusa ariyo amafaranga yarungitswe biciye mu mabanki cyangwa mu zindi mu bindi bigo bizwi ushobora gucamwa ukagira icyo bita traceability ukamenyera amafaranga aho yaciye ariko rero hari izindi nzira nyinshi cyane abarundi bakishamo amafaranga kugira ngo bafashe hanyuma no kugira ngo usange amafaranga ashitseyo ari menshi murazi yuko kubera ikibazo cy'amadovize mu Burundi abenshi mbere bashaka bakishe amafaranga mu bihugu bya Tanzania gasanga yinjiriye muri Tanzania cyangwa muri Congo cyangwa mu Rwanda amafaranga agaca mu bihugu duhana imbibi ugasanga abo bayarungikiwe barinze kujya bakakuja kuyatora cyanke bakaba bafise ubundi muhaca barungikira ibyo rero urumva aba batohoza ibyo bihari urumva ni nk'uko baca barabakwa ayo mafaranga yinjiye muri icyo gihugu yaciyemo mugabo ukuri ari uko ayo mafaranga abagiye kwinjira mu Burundi kandi muri iyi myaka iri inyuma izo nzira zirakoreshwa cyane ku buryo rero amafaranga ndazi ko amafaranga abarundi barungika mu Burundi ni menshi cyane ngo Banque Mondiale ivuga yuko no muri kino gihe bavuga yuko abarundi baba mu mahanga boba bangana n'ibihumbi 300,000 barenga gatoya ariko twebwe twibaza yuko ahubwo birenga kubera kuva mu 2016 ibiharuro byangana n'ibihumbi 360,000 tukaba rero tuzi yuko inyuma yaho hari abagiye barinjira ntibagabanutse hari abagiye barinjira ku buryo rero ibyo biharuro twibaza yuko bishobora kuba byababa ahubwo 400,000 urumva rero abo bose iyo bagiye benshi baratuma amafaranga ugiye kuraba iyo batuma mu mwaka rero usanga ari menshi kandi amafaranga arafise icyamara
yamara umuhinga mu by'ubutunzi abona ko iyo abanyagihugu baba mu makungu baterereye igihugu cyabo urara rwabo rushobora kuruta n'imfashanyo igihugu gihabwa n'amakungu Faustin Ndikumana atwarishije hamwe Parcel avuga ko ayarungikwa n'abarundi atangana n'ingene nabo bangana
mu bisanzwe amahera ya bita diaspora amahera arungikwa n'abanyagihugu bari hanze b'igihugu bakomoka nk'amakarungika mu gihugu bavukamwo n'amahera afite akamaro kanini cyane rwose mbere n'ibiharuro by'ibyegeranyo byiza nk'inkuru y'isi yose byarerekanye yuko ku isi amahera arungikwa n'abanyagihugu baba baragiye gupagasa hanze bagasubira bakayamugika iwabo ayo mafaranga bayegeranije hamwe arasumba n'amafaranga bita imfashanyo aid publico development umva tuzi ngo imfashanyo zitangwa n'amakungu arizo zikomeye kumbe amahera atangwa n'abanyagihugu bari hanze y'ibihugu byabo bavukamo kandi mu bihugu bavukamo niyo menshi urumva rero bifite akamaro kanini iterambere ry'igihugu bavukamo ndetse aho n'igihugu bigeze kwerekana bita Somaliland amahera y'amadovize yinjira mu gihugu cya Somaliland arungikwa n'aba diaspora donc n'abantu n'abanyaho muri Somaliland bari hanze basanze yegereza umuryango w'amadolari asubwa amahera u Burundi buronka ngo ariko burarondera mu mfashanyo hanze ha muri abyo no muri Afrika do West haja muri Afrika mu burengero urabona ko amafaranga za Senegal za Mali buruha vya Haiti y'ukora amahera ya diaspora y'abanyagihugu b'ubu byaba hanze usanga ari menshi cyane urumva arafite akamaro kanini kuko muri cyo cyaba ati hako n'ubundi bwo kwiza kwa abanyamahanga baze nk'uza investment direct étranger nuko byiza abo banyamahanga nyine bagenda bayitwara mu bihugu by'iwabo mugaha mu Burundi cyo maze kubona intambamizi hari ku buryo amafaranga ya diaspora tagira utaboneka cyane mu yarakamaro kanini ubwa mbere abarundi benshi baje hanze n'abarundi kenshi usanga bagiye n'umengo n'impunzi zisanzwe za gukora utuzi duto duto mugaba handi usanga ari abantu bagiye gukora ubuzi bukomeye kwigisha kugira iki usanga baronka amahera menshi bagiye gucyo kubera bari karishe bize cyane usanga amahera batora iwabo n'ubutunzi bw'icyo gihugu kuko baraye abanyagihugu babo bagiye gukora akazi bagatazarungika hanyuma rero bagateza imbere imiryango yabo bashobora kurungikira amahera bagatwara iwabo biga bagira gute bashobora kubaka amazu amasete do batima amarukazi y'abantu barashobora kugira amapoje bakubaka bagatanguza amahinguriro mashasha bashobora gutanguza icyo bakubaka ibikorwa by'iremezo byinshi cyane usanga bifise akamaro bakemeza mu by'ubuvuzi bakubaka amashuri ama universite bakafasha kabarundi kuko abanyagihugu boza baja mu bihugu byabo mugabo rero ino rero kubera benshi bagenda umengo ni nk'imutsa nk'ari nk'ingorane bagize usanga kumbura uburyo bazajya ntibushemera cyane ngo buboneke ikindi naco ni uko n'aba bari hanze urabona mahama Burundi aracafise ingorane za cohesion nationale usanga kenshi batumvikana niyo bagiye hamwe ntibicare hamwe ntibarengere ibatandukanya ugaca usanga rero inguvu zirasanzaye ntiziza ngo zije hamwe ngo zishobore gusha ku kintu gikomeye urumva haracara agahaze nibaza koko turi bunyinshi kugira ayo mafaranga ashobore kugirira akamaro igihugu cy'u Burundi kuko n'abarundi bene wacu abari hanze bagira icyo batera mu iterambere byufasha gusumba cyane n'abari nko mu Burundi ho dufite ibibazo by'amadovize amafaranga y'agaciro usanga igihugu diaspora ikomeye cyane nta kibazo cy'amafaranga y'agaciro gishobora kuba kuko bararungika amahera hanyuma na leta ikaza ikaborohereza igafata ingamba zotuma banifuza kuza kwemvisa ngaha mu gihugu cy'iwacu ariko mu Burundi abana nini namwe rumaze za feri ntirakomera cyane ku buryo usanga n'umurundi wonye ashobora kuzarifuza kuza kugira imitsi nino nibaza rero yuko aje ibintu wo kwicarira ibindi zikava mu nzira kugira igihugu cy'ubunatsi kisununure
ibi diaspora y'u Burundi iragwa ikagaruka ikavyemera ishimikira cyane cyane ku bumenyi n'ubuhinga abo Barundi baba hanze batagaruka ngo babukoreshe mu gihugu cyabibarutse abo ni nk'abanyeshuri baje kwiga hanze hanyuma ntibasubire aho bataye uruzogi Jean Berik Masumane rakiza
jewe sinovuga yuko iyo ntererano ikwiye kubera ko uravye ubushobozi buri muri diaspora ni bwinshi cyane muri diaspora hariho incabwenge nyinshi hariho abantu bafise ubuhinga hariho abantu bamaze kuronka ubunararibonye experience bakuvana mu bihugu basanze babayemwo ntibarashobora kuja hamwe kugira ngo ubwo buhinga ubwo bumenyi n'ubwo bunararibonye babufashishe mu iterambere ry'igihugu muribuka muri uyu mwaka harabaye mu Burundi koraniro cyari rikomeye kose ryahuje incabwenge z'abarundi hamwe n'abategetsi b'igihugu barabira hamwe icyo botera intererano botanga kugira ngo bafashe mu iterambere ry'igihugu haravugiwemo harapfunditswe ingingo zitari nke aho rero tukabona yuko ari intambwe nziza kugira ngo icyo kintu gitera imbere kandi abo bantu bari muri diaspora bagire icyo bofasha mu iterambere ry'igihugu. Icyo ni cya mbere. Hanyuma ikindi gushika ubu tubona duhagaze ni uko abo barundi bari hanze boja hamwe bagakorera hamwe, nk'uko tubivuga muri diaspora ndundi yuko twese twoja hamwe tugakorera hamwe tukagira urunani mu bihugu bitandukanye. Hariho imigambi iriko irakorwa ubu kugira byerekeye inyubako, hariho barubaka inyubako ziriko ziratera imbere mu Burundi, hariho n'imigambi yo gushinga amabanki ya diaspora hamwe n'ibindi. Hanyuma ikindi ni uko turiko turiga ingene diaspora ndundi yogira uruhara rukomeye mu ishyirwa mu ngiro rya wa mugambi w'iterambere w'igihugu rya bita Plan National de Développement 2018-2027. Iyo ntererano diaspora itanga turabona yuko idakwiye, hariho byinshi bikwiye gukorwa kandi turiko turitunganya, ahubwo dusaba ko n'abandi bose boza tukaja hamwe. Ariko rero haracyabuze ibyo navuga cadre legal, amategeko ubona yuko yoza akingira umurundi aba hanze agakingira n'iziwe.
Abo batibuka guteza imbere igihugu cyabo umukuru w'igihugu abita ko basa n'umukobwa yacikiye. Evariste Ndayishimiye ahamagarira ibihugu bibahaye indaro kubirukana. Perezida Ndayishimiye yabitangaje tariki imwe y'uku kwezi kw'indwi igihugu cibuka imyaka 60 iheze cikukiye kikikura ko bakavantara.
Ikindi usaba makungu, hariho imvugo yatunyegeye kandi yanyegeye ibihugu byose byacuzwe mu bukoloni, ni ingwara yuko abanyafrika badakunda Afrika yabo. Abize amashure bose bashaka kuja guteza imbere ivyo bihugu vyateye imbere. Nagira nsabe rero ivyo bihugu bireke kutwiba incabwenge zacu. Twebwe mu migenzo y'Ikirundi umukobwa agiye kuba kugwiriwe batamukoye tuvuga ko yacikiye kandi mu muryango w'ikivume. Natwe rero abo incabwenge z'Abarundi ziri wanyu tubafata yuko bacikiye, mwebwe rero mwabacikije nimuduhe inkwano cyane mubaturungikire, nimuduhe inkwano kuko bariko bakorera mwebwe kandi ari twe twabigishije. Bigishijwe mu mahera y'Abarundi, Abarundi bararunda bariko barondera amahera kurihira abanyeshure bahejeje amashure bakabaja guteza imbere ivyo bihugu biteye imbere. None rero ntivyabidukunda, nibiduhe inkwano cyane nibavuge bati natwe nimugende gukorera iwanyu mutere imbere nk'uko natwe ruteye imbere. Ikindi nosaba amakungu, mu bihugu vya Afrika umuntu arakora ikibi ngo zoca mpungira ngo mu bihugu vyadukolonije. Turabasabye ntimusubire kwakira abantu batera akajagari mu bihugu vyacu, nimubareke bahanwe n'ubutungane bw'ibihugu byacu.
Muri abo abenshi batse ubuhungiro mu bihugu bitandukanye, Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya intererano yabo ingene ingana, maze tuvugana n'imwe mu masosiyete irungika canke yakira amafaranga aja mu Burundi. Umwe mu bakora muri iyo sosiyete ikorera mu karere ka Afrika y'ubuseruko yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ku kwezi arungika mu Burundi amafaranga ari hagati y'ibihumbi 15 na 20 z'amadolari y'Amerika. Yatubwiye ko amenshi ari ayo gufasha imiryango yabo igihe habaye urubanza rw'ineza canke rw'inabi n'ibindi. Amenshi ava mu Barundi bahungiye mu Rwanda, Iburaya na Canada. Aha niho ishyirahamwe Partenaire pour la Paix et la Prosperité rifatira mu kwemeza ko leta yari ikwiye guha ikibanza gikwiriye abo Barundi baba hanze kugira ngo baterere mu iterambere ry'igihugu. Andre Nikwigize.
Abo bimukira b'Abarundi uko bisanze mu bihugu by'amahanga kose barakunda igihugu cyabo, bagishakira ineza kandi nta n'umwe atifuza ko cokogorora kikava mu njyane kimazemo imyaka irenga 60 ngo gitere imbere nk'ibindi bihugu byose. Nta politiki irimo rero. Yabo bimukira bateye akamo baba bashaka guhanura leta nk'abandi banyagihugu bose, naho baba bari mu migambwe itandukanye. Icambere na mbere n'Abarundi. Ingorane rero ziri muri leta uno munsi nuko leta iri ku butegetsi idashaka kwiyegereza abo bimukira. Ndishaka kubagisha inama nk'abana b'Uburundi. Leta ishaka kubakumira.
harabarundi batari bake bavuganye n'ijwi rya Amerika bagiriza diaspora ko iri mu kwa kubutegetsi kwa rico gituma ibyo bakorera mu gihugu cabo badashima kubicisha mu rugoro nani rw'abarundi baba mu makungu. Diaspora yo yishura ko atakundi yokora idakoranye na leta ibihari kuko ariyo yabarungitse gukorera canke kwiga hanze. Yamara Jean Berkimas Manirakiza arahumuriza ko ugo rutoba ugwitwazo wo kudasubiza amaso aho bataye uruzogi kuhateza imbere
abo bantu magirangira ngire icyo nababwira ubwa mbere ho nuko diaspora ndundi ni ihuriro ry'abarundi bose ridacagura umugambwe ridacagura ubwoko ridacagura idini cyangwa ridacagura amamuko y'umuntu. Muri diaspora ndundi harimwo abahutu, harimwo abatutsi, harimwo n'abatwa. Ahubwo bavuga ibintu nk'ivyo ni kudatahura kubera iki? Kubera ko yubuze mu bisanzwe diaspora ni umuntu wese yavuye mu gihugu cyamwibarutse akaja kuba mu kindi gihugu cyamwakiriye ku mvo zitandukanye, naho kwirirwa ndagaruka ngaha akaba bayeyo bikwiye abikurikije amategeko uyo muntu hamwe n'uruzyaro rwiwe, mugabo akaba yaragumanye ubucuti n'imigenderanire n'u Burundi aricyo gihugu cy'amamuko cyangwa cyamwibarutse. Ako kantu rero karakomeye kugumana ubucuti n'imigenderanire, kuko umuntu yagiye akaca yiyonkora ku gihugu cyanke akaza kugira ibindi bintu atari iby'ubucuti, uyo muntu mu bisanzwe si mu diaspora. Ku mu diaspora ni wa wundi yipfuriza ineza igihugu ashaka kugiteza imbere. Ubishaka utabishaka usanga uri kurakorana n'intwaro, usanga uri kurakorana n'abajejwe intwaro. Abari ku butegetsi rero bakaba bari kubarakurikiza politiki y'uwo mugambwe watsinze amatora. Ivyo rero niko bimeze, si mu Burundi gusa, hose niko bimeze. Dutegerezwa gufashanya na leta kugira ngo tugire dushike ku ntumbero twiyemeje yo gufasha igihugu mu iterambere, yo guha iteka, yo kwambika, yo guha iteka igihugu cyatwibarutse.
Mu gice cya Afrika y'uburengero ibihugu bitari bike birafise ubushikiranganji bujejwe abaturuka muri ivyo bihugu baba mu makungu. Ishirahamwe ry'ivyo bihugu CEDEAO ryerekana ko intererano yabo ari ingirakamaro, ndetse ko niyo umunya Cote d'Ivoire canke umunya Senegal agiriye ikibazo mu makungu, leta y'igihugu ciwe yihutira kumwitaho no kumutabara kuko izi akamaro kiwe. Nchuti bagenzi namwe mwese mwari muduteze abiri aniho hagarukiye kino kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi. Tubibutse ko twashimikiye ku ruhara rw'abarundi baba mu makungu mu iterambere ry'igihugu cabibarutse. Kuri mikro mwari kumwe na Pierre Clavier Niyonkuru, mugiraho muba mwubahwe.
Turamushimiye mugenzi wacu Pierre Clavier Niyonkuru, namwe aho muri hose mutwumva ndabashimiye. Mbatumira kandi kujya mutugezaho ibitekerezo byanyu, ibyifuzo n'amakuru. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.